Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM y'ijwi rya Amerika i Kigali 104.3, i Karongi ni 93.3, muri Uganda muratwumva Tankomanzi kuri Voice of Muhabura ni FM 88.9, ku bari Kisoro no micungararo ya Kisoro. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook yacu, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi mu isaha yose muri isanga turayaga ku kibazo cy'abapangayi. Kupangisha amazu abayapanze bayapanga gute? Amategeko agenga ibyo gupanga amazu yifashe gute? Apangayi barengerwa n'ayahe mategeko? Hama abapangisha amazu nabo bagafata gute abo bapangiye? Muri video ndavye mu kanya ku rubuga rw'abagenzi bacu bakorera ikinyamakuru yaga mu gihugu cy'u Burundi bavuga bati namananiza. Hari haje gupanga inzu bakabanza kubaza aho sengera bakakugira ko iyo nzu ironka muri mwidini rimwe, bitagenda gutyo bakaguha amategeko bakakugira bati utegereza ko washitse kuri no saha muri ino nzu panze, nubwo ipanze hari amategeko agenga runo rugo. Niko vyifashe mu Rwanda bimeze gute, muri Kongo bimeze gute? Abatwumva muri Rusaka na mwebwe harimwe abapanze, turabiyaga ko twisanzuye mutubwire ko mubayeho nk'abapangayi ariko n'abapangishije amazu na mwebwe murashaka kutubwira izo mvune mugira mukura ko babapangiye. Ntibivuga ko abapangayi ari wama mukuri gusa, amategeko agenga umupangayi n'upangishije muri make yoza gute yorohereje umunyagihugu apanze na nyene inzu, turabigaruka ko. Umutumire rero twatumiye uno munsi kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo cuno munsi ni umwe muri bagenzi bacu bo muri yaga, akaba yitwa Spajon Ngabo. Rero ajejwe n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi mu Kifaransa, ni directeur executif à la plateforme yaga Burundi. Muri yaga Burundi bari muri sekeza bise ndumupangayi. Pajon, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba uno butumire kugira ngo tuyage iby'abapangayi n'abapanze.
Murakoze cyane kudutumira kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikirana.
Yego, nuko turabivugana ko nabonye babyitabiriye ari benshi. Sinari nzi ko ikibazo cyo gupanga gihangayikishije cyane benshi barimo n'urwaruka, ko bamaze kutwandikira benshi n'urwaruka. Cifashe gute rero muri rusangi upangayi ino saha twovuga ko yorohewe mu Burundi? Gaspajo.
Ikibazo gihambaye cyane, twovuga cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura, niho navuga yuko byibonekeza. Muri rusange ikibazo cy'uburaro kiba ari ikibazo gihambaye cyane ku muntu wese mu buzima bwiwe. Ariko rero mu Burundi twovuga yuko hasanzwe ari ikibazo gifise ukuntu gihambaye mu buryo bw'umwihariko. Kubye kuraba ukuntu mu Burundi ubuzima bw'umurundi wabutunganije bivanye na nimico nimigenzo igenga barundi usanga umurundi ari umuntu afatanye cyane n'isi tuvuge ngo ibyo bita mu Faransa propriété foncière rero ugacusanga umuntu wese umwana aravuka agakura icyumviro cya mbere kiza mu mutwe yari karacyubwenge avuga ati ndifuza kuba kinzu yiwanje rero ugasanga umwana ataracyubwenge neza aravuga ati jewe nzokwiga niza amashuri cyo nubaka inzu hanyuma mu nyuma nk'akazi nubake inzu hanyuma ngire ubugeni imbeho nkuze umuryango wanjye ako kantu rero ko kubaka inzu niko kerekana cyane yuko umurundi afatanye cyane n'ikintu cy'uburaro eka mbere no mu mico n'imigenzo y'abarundi baravuga bati irahuba ubakwe ikinone icyo kirado cifashe gute mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane nuko usanga abantu baba benshi bahari baba babaye mu mazu bapanze aha Bujumbura uravye igitigiri cy'abantu bahabaye uzosanga ari bake bafite amazu y'iwabo mbere benshi bava mu ntara zitandukanye baba bamanitse kurondera ubuzima arabaje gukora ubuzi bw'ibiraka n'ibindi noneho rero ugasanga babayeho mu buzima bwo gupanga ibyo rero ugasanga uwo muntu umupangaye arafite ingorane ziterwa n'iduga ry'ibiciro by'amazu ugasanga inzu abagiye babitohoza ko berekana yuko mu kiringo kitarenga imyaka ibiri inzu yahora nko ku 150,000 usanga igeze nko ku 350,000
aho ni nkahe ni muri mu ntara zose z'u Burundi cyangwa ni za quartier twovuga ko nka Ngozi
ego nama quartier cyane cyane agize igisagara cya Bujumbura kuko usanga ariho icyo kibazo kimaze kwibonekeza rwose ariko kandi kiba ari ikibazo kibonekeza mu bisagara bitandukanye bikuru bikuru by'igihugu nka Gitega Ingozi mu Rumonge icyo kibazo kirigaragaza mugabo hoho mu bisagara byo hagati mu gihugu ntibirigaragaza cyane cyo kimwe ni Bujumbura Bujumbura bigeze ku rundi rwego ruhambaye
abo bakora ibyigwa nk'ibyo byerekana ko inzu kugira ive kuri 150,000 ngende ku 300,000 mu kiringo cy'imyaka ibiri nuvuga ko yaduze kabiri birategwa n'iki ubutaka bwaduze amazi barihisha bayaduze biva kuki ahanini n'ubuzima butuma buduga bakaduza ayo mazu canke hariho ikindi gituma abapangayi abapangishije amazu baca badugiriza kuri ba nyene kubapangira
uretse yuko atavyigwa bihagije novuga yuko bisanzwe biboneka muri ico gisata c'ubuzima bw'igihugu hariho umuhinga mu mwaka yitwa Mbako mu mwaka wo mu 2011 yakoze icigwa yerekana yuko bivanye n'ukungene abarundi umurindi bariko kugwirirana hamwe ibyo bigahurirana n'ikibazo cy'ubukene bagenda bafise ugasanga benshi muri bo mu rwaruka no munsi ibiharuro by'urwaruka usanga batarenze imyaka 30 bari mu bice bya 60% by'abarundi acyayerekana rero yuko atagikozwe muri icyo gihe cy'uwo mwaka ati uzosanga ubwo rwaruka ruriko rugenda rugana cyane ibisagara bimwe bita exode rural bari cyangwa no kurondera akazi cyangwa kurondera ubuzima ati mu nyuma rero hazoca hari ingorane z'ukungene abo bantu bashobora kuronka uburaro ati mbere icyo kibazo kigiye kwibonekeza cyane mu bisagara na cyane cyane Bujumbura twovuga yuko inyuma y'imyaka ishika irenga gatoya 10 icyo kibazo kiza kimaze kwigaragaza ku rugero unavuga ngo ruteye ingorane ngaho i Bujumbura kuko usanga benshi mu bahabaye bariko baragira ikibazo cy'uburaro ugasanga bene amazu bariko bafata ingingo ataho zihwaniye n'amategeko ahari basanga abapangayi nabo bariko barabura iyo bata umutwe hirya no hino
urakoze ego unkundire turaca tubinoganza mu kanya ariko kubera ko mbona muhinga bw'ivyuma nadi yambwira ngo hari benshi baturindire reka tubanze twakira bari ku matelefone atandukanya imbere ko duca tugaruka ngaha muri studio tukayaga turahera kuri Dodi Dodieu Dodi ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze
uherehe ga Dodi
ndi Bujumbura
Bujumbura magana
Ujumbura mubwiza.
Bwiza, urapanze, urapangishije.
Ndapanze.
Urapanze. Eh? Aho mubwiza barabagora canke baraboroheretse.
Jose ofete badutegeza koroherezwa mugabo. Arije bicamwe bakatuzoya.
Yego, nuko rero uno munsi twagutumiriye Spajon n'umuyobozi impuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya ga Burundi bari mwisekeza ndumupanga yirumva ko rirakuraba akabazo canke intererano.
Intererano. Nisanzwe upangisha muri kino gihe. Kwiye kumenya ko umuntu amupangiye atari uwo ahinda. Alo?
Ego, turiko turakumva duga ku ijambo.
Akamenya ko atari uwo ahindaro ge afise inzu yiwe nawe aba muri uwo mwanya bari guhiwe. Akamworohereza nsanzwe iki gihe baguha mananiza mu kuguha iyo nzu. Ego nibyo hariho iyo atakwemera nka nyine inzu mugabo agiye usanga hari mananiza.
Wowe ibyo uvuga ari nka mananiza ubona utanze nk'uturorero ibyo umaze kwibona ko nk'umupangaye ni nk'ibya hega dodi
akarorero no guha kari hafi kandi benshi bazi. Ni nko gufata umuntu ukamubwira ati uze gutaha amasaha n'aya ate kandi atazi ko akazi ukora ka kashobora kuba kabikwemerera ari naho ukura n'amahera yiwe. Icya kabiri
turakumva.
Urashobora kuba ufite ibintu ukora mugabo ugasanga par example nka bariya abantu bavuza imiziki bagiye bafite amasidiyo mu makaritsiye. Hariho inzu nigeze kubona batabura igitari cy'ibihumbi 50,000.
Bagitaburira nde?
Bagitaburira umuntu apanze akora akazi ko kuvuza umuziki. Urumva nk'uwo baba bamusubiza inyuma cyane kandi aribyo yaje ari gukora.
Bakakimutaburira kubera ko ntiyari amategeko none agenga igihe imiziki ivuga n'igihe itavuga. Mwamushaka kubuza abantu kwiryamira.
Ayo mategeko nyine yagoye.
Eh.
Urumva ntahariho tuzi hazwi ko uko ariho akora ibyo gusa yaba hahari urumva niho ja kurondera aho batakoroheza kandi abakoroheza bahari. Nibwo ni byinshi mugabo urumva si niho kurondera.
Ego ntacyo reka turaza kumuha akanya Spajon agica avuze kuri ayo makartiye usanga arimwo ibikorwa abandi bakabamwo ingene umupangayi n'upangishije babwiza kubana ariko gadodi akabazo nibariza nihuta nimba atari banga wewe kupanze urafise amasezerano kuhuza n'umu na nyene inzu
masezerano kumunwa yo atanditse.
Urumva rero iyo hageze ikibazo nta ubarenganije ubundi kuko ibyo mwavuganye bitanditse biragoye kumenya uko mubikemura.
Urarenganwa. Urarenganwa. Urarenganwa nk'ubu urashaka kubwira ati genda kandi ntuhari.
Aho nk'ubu ku muntu yakubwiye ati igihe cyose nzokenerera inzu nzoza ndayikwake ucumbisira.
Oya, ibyo biragoye. Ibyo ni mwabivugana ku muntu. Inakarero kizo ashobora mushaka kuvugana ku munwa. Ashaka kubwira ati sinkeneye kuryo kwinjiza inzoga mo iwanje. Kacuro nk'umushitsi ategereza ku nzoga kandi umva inyigize cyangwa ibinduru ntureba uwo mushitsi ntureba inzu yawe biragoye urabyumva muyo kanya.
Nuko rero urakoze cyane dodi kuduha ibyo byiyumviro byawe nk'uko Spajon yabivuze reka ugiraho ubahwe ngo nico bipfuza muri uno mugambi no kubipfuriza ku muntu wese yoruranigura. Urakoze.
Urakoze nawe.
Yego, reka duce twakira na Claude ku yindi murongo wa telefone. Claude ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze.
Uherehega Claude.
Ndi Nairobi.
Nairobi, Kenya, vifashe gute?
Tumeze neza muri kano kanya.
Maze kubona mu kanya ndiko ndaraba amakuru ko umukuru w'igipolisi yatanze imihoho nawe nyuma yaho ejo perezida w'ico gihugu avaniyeho abagize leta bose muratunganiwe aho muri vyifashe gute icuka?
tumeze neza muri uno mwanya amakuru nye turayabona kandi turayumva.
Reka twigarukire rero muri ibi byo gupanga no gupangisha. Akabazo kawe canke intererano twatumiye Spajo Ngabo niwo muri mu runani rw'abanditsi ya Gaburundi bafise umugambi isekeza bise ndumupangaye. Akabazo canke intererano
bo ngenda vuga ku mpande zose, ndavuga ku ruhande rw'upangisha nongere mvuga no ku ruhande rw'umupangaye mvuge no ni manange ni intererano mereye kubapangisha amazu, ndavuga cyane cyane kujyumu ibujumburi wacu. No kuvuga amakosa hari ibujumbura umupangisha urasanga adafite amasezerano ntafite ibintu byanditse ku buryo yakiriye umupangisha abanza agasoma ayo amasezerano arabe ko ibyo bintu abishoboye cyangwa atabishoboye. Kuko nka karoreo bashobora kuba se nk'akazi ushobora gutaha bwije ugasanga wewe amasaha nabo bagizya ko aho hantu baye ako kazi kawe ntibizokunda yihubandanye ugakora kandi ariko gatuma wishyura ubayemo. Icyo nicyo kintu cya mbere gihari usanga ari amakosa. Ku ruhande rw'ugiye gupanga nawe ugiye gupanga bisaba ko ubanza kubaza kandi ubwo rupanga bagendera kuki, binjira sangahe, bataha sangahe, ku buryo udashobora gukeregwa. Yari iyo utabibajije naho nyine wongere ugiriranira amasezerano n'uwo ugiye gupangira musinyiranire apana mwe nk'uko dondi abivuze ibyo kumunywana nabyumva mushobora kurenganyana iyo mugeze imbere y'ababatunganiriza. Ni byiza yuko upangisha cyangwa upanga mugiranira amasezerano
kugirango habona aho gira ego. None udusangije nka ngaho onye Nairobi muri Kenya hoho zifashe gute kikabazo kirahari naho nyene nabonye amazu yabo bobo anatandukanye hari ya apartment menga nayi burayaniki. Icyo kibazo kirahari canke imbere yuko mwinjira mu nzu hari amasezerano aba yanditse wayaranga ko bakagusohora
bo biravana na kayo munaherereye mu canke kavana n'inzu umuntu abayemo hari inzu musanze inzu zinyine bazi zubatse n'amabuye cyangwa amatafari cyangwa ingorofa. Ibyo byose biza kugira ubwo rwandiko musinyirani imbere yuko ngira aho hantu ko ibintu bagendera ko ubishoboye cyangwa utabishoboye ukabanza kubyiyemeza. Ariko naho nyine hari izindi zo nyine zimwe zikiri zisaga nyine winjira uvuga ati jyewe nta kundi umva bibaye n'uburyo bwawe nta kundi bubigenze reka mbemwo nibyanka nzobiba mu kunyene.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Claude ngaho Nairobi muri Kenya.
Murakoze cyane namwe.
Ego nuko rero Spajo urumvise ivyumviro vyamwe nabandi Dodi mu bwiza Claude Nairobi. Ariko ndagaruka gato kuri uno mugambi ndumupangayi nubwo twari twabanje gusasiza ikiganiro tuvuga uko vyifashe muri rusangi. Ndumupangayi mwayumviriye kwero twa tubazo turiko turumva iganino haba muri Kenya haba mu Burundi nivyo mwatubwiye tugitangura ikiganiro igituma mwarayumviriye ahanini ni kubera iki?
Ego murakoze cyane cyane risekeza ndumupangayi twagiyumviriye bikomotse ubwa mbere na mbere ku butumwa twagiye turonka ku mbuga zitandukanye dukorera ko nkayaga. Aho rero usanga hariho abantu bariko barakwandikira ati turabasavye muri yaga mutuvugire ikijyanye bishika kure, hariho umuntu yasohowe inzu ngaha mu bwiza canke mu nyakabiga gutyo, uwundi ati vyagenze kunuku nuku. Ukaraba inkuru bakwandikiye tugasanga ni ibintu biba bibabaje gose bigaragaza yuko abantu ntibazi amategeko bagenderako canke amasezerano ari hagati akogwa hagati y'ubupande n'ubupangishije ntiyubatse neza canke ntibanayasoma bamwe bamwe n'ibindi. Aho icyo ni kimwe catumye dushobora gukora iyo risekeza ryacu ndumupangayi. Icya kabiri ni uku kuntu abantu baguma bariko baridoga ku bijyanye n'ibiciro by'amazu kugenda biguma bidoga ugasanga mwene inzu arafashe ingingo y'ukudubiriza ko mu gatondo ugasanga yakwandikiye yuko yahindutse ubu agiye kongera ku 50% ijana canke yarenga hatarinze kugishwa inama ubusanzwe ari karayibamwo ngo bamuhe n'umwanya wo kuvyitegurira. Iyo ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu ni bijanye n'ingene usanga ubuzima muri rusange buriko burazimba, twovuga ngo muri rusange. Noneho rero kubera ko iby'uburaro ari kimwe twovuga ngo mu vyankenerwa ntasubirizwa, umuntu adashobora kuba yokwibuza cyangwa yovuga ngo atacyo mfite ndabandanya mbaho, usanga ari ngombwa yuko nacyo nyene tuvuga tuti abaduserukira bo gishira ko intuzenye umwitwarariko uhambaye kugira ngo abanyagihugu cyangwa abenegihugu babandanye babaho neza. Nizo mvuze twatse navuga ngo zadutumye twiyumvira gukora isekeza ndimupangaye kugira ngo ibyo bibazo byose bica habona nyine biganirwe ko n'abategerezwa kubimenya, reka mbere n'inyishu zikwiriye kuri kimwe kimwe cyose zishobore gutangwa, na cyane cyane hadashyizwe inyuma kumenya amategeko yoba hari agenga ibyo gupanga no gupangisha.
Urakoze cyane. Twakire na Jean-Marie. Jean-Marie ikaze kujugya Amerika.
Yego.
Uherega Jean.
Okay, ubu tuvugana jewe ndi mu Ruziba, mu Ruziba muri commune Kanyosha niyonje.
Ruziba commune Kanyosha.
Yego.
Urumpanga icanka urapangishije bitagukundira nimba wumva libanga urashaka kuvyihorera ntacu.
Sasa ndi kuwumva neza.
Ndiko ndakubaza
mukonje bizinjana nka ndabumva.
Ndiko ndakugira ni kwera ko numva uri kutuvugisha uri muri byinshi ahubwo banza uhagarika ibyo uri umwe kuko imigere ibiri datereka tubanze tuyage. Nako mbaza urumpanga icanka urapangishije.
So ndende mupa jewe ndumuntu ndumupanga ndapa.
Ya kabazo kawe rero canka intererana.
Okay. Ama icyo nagomba kuvuga ni kimwe gikurikira, abantu bapfa abantu dupanze turahura n'ibibazo byinshi cyane, turahura n'ibibazo byinshi. Ibibazo dushobora guhura n'ibi bikurikira, ushobora gusanganya n'inzu umupangiye, wamara kumupangira akakubwira ko ugomba kumuriha amafaranga kama wikiye mu gihe uyabuze ubimusiguriye ntabyumve, ugacisanga nawe akubwiye ati ko byanse kushobora kundiha akacyafata ingingo zo kukwirukana nagasanga ariko araguha amategeko aremereye akubwira ngo bakuriha hegiyerema nabo ukacyusanga birakugoye ukabisanga amafaranga wakebye kugirane kuyaronga. Urumva izo n'ingorane duhura nazo.
Mugabo Gajama hinge gatonya ntavugiye ruhande rw'abapangishije none washaka wiyo mudapanze nawe abafite amafacture rigari ndakuriye ahurumva ko umurengeye mugiye muvikanye ngo utegeza kuriha ukirengagiza nturihe, hari abandi bashobora kuriha numva umenga kutariha nabyo ntibisa neza umurenge.
Okay, byari kuba ari byiza mu gihe umuntu apangiye umuntu apangiye atahurana umupangaye na nyene inzu bagatahurana ku buryo washyize ingorane umuntu akamubwira ati jyewe uyu munsi byanse sinayaronse ati nzoriha mu kwezi gukurikira akagutahura
aho. Okay, rekandike spajo abari we aca tubwira ukavyibaza hama ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruziba.
Sawa, murakoze namwe kutuhamagara mugubwe neza namwe muheza.
Urakoze ubandanye ukora neza utwurimo turumva ko ari kurakora n'udukogwa tundi kandi turashima abatwumva mwongera mukora bitwereka ko mudufise ku mutima cyane mukumviza radio yacu mugihe muri ko murapagasa navyo ni vy'agaciro. Spajon wumvise Jean-Marie mu Ruziba.
Ego cyane, Jean-Marie namwumvise ariko ni kuvuga ngo icyumviro cya Jamari kirahwanye cyane na bimwe nariko ndavuga kuko hariho amategeko asanzwe agenga ibintu bijyanye no gukota no gukotesha n'amategeko ari mu gitabo twovuga ngo gisanzwe gitunganya ibijyanye n'amatati ibyo bitako civile mu gitabo cya gatatu livre trois mu ngingo ya 385.
Subiramo gatoya, ni ingingo ya kangahe?
385.
Ego.
Code civile livre trois.
Ego.
Muri icyo gitabo rero iyo ngingo niyo yerekana neza ibisabwa umuntu aba akose urumva baramusaba nk'umukoresha neza ikintu aba yakose nka nyine cyo akagikoresha icyo basezeranye yisunze amasezerano bahanye bwa kabiri arasabwa kuriha amahera bumvikanye ku kiringo basezeranye ariko rero ivyo nibishira inyuma umwumvikano ku bisanzwe umwumvikano n'ikintu gihambaye nk'uko Jamari yari karabivuga birasabwa yuko abantu bagenda bumvikana kuko baba bafite icyo bahuriye ko rero ingorane aho zikunda kubera nuko usanga yabanye n'inzu canke umupangayi umwe wese agomba kubitwara uko yishakiye atisinze amategeko kubera kutayamenya nkumbure canke kubera kwirengagiza canke kubera izindi ngorane asanzwe afise canke ugasanga bashikiwe n'ikibazo amategeko asanzwe ahari adashobora gutunganya mu buryo twovuga ngo butomoye adategekanya mu buryo butomoye rero ugasanga bamwe n'abandi bariko baravyitwaramwo mu buryo butabereye
haya akabazo nshengira ubunyene nshanda kagaruka ko mugabo kugira ngo Gerardine ntava shavura ko namutebeje ku murongo reka mbanze ndamwakire hama nshanda kukubikira ku kabazo mukanya Gerardine kaze ku ijuru rya Amerika
ndabumva
uhereka Gerardine
sindiwe ndi inosa
uri no samga kuri telefone yawe bambaye ngo ni Gerardine dusa nari numvume nga iryo zina ni ry'abakobwa inosa
ego niwe telefone ni yiwe mugabo nje ndayifise
ukoresha telefone y'uwundi muntu kira tuguhamagare
ni y'umugore wanje ni y'umugore wanje
kandi tuba dukeneye abo bapfasoni nyene muri isanga ntituronka abagore n'abakobwa tuba tubashaka bucumu duha tubanze tuvugane hama abandi duce tu tubavugisha mu nyuma kugira ngo kwakunganisha bose gukunde sivyo
nagendeye kutwaye ku murimo ahubwo no kuberangira ngo imirimo baba bafise ikeshi na keshi dasanga ariko barakwikirana amakuru kuri Facebook
uhavuga ngo gupanga biraba abagabo ntibiraba abagore niko bimeze
Nukuri rimwe na rimwe urabona nk'iyo umuntu yubatse nk'inzu keshi na keshi ni gake usanga arabagore ariko bazipangisha usanga niyo umugore yayubatse ayishyira ku mugabo
reka reka ibyo ni bya kera twari kukiye ubundi ego nuko rero inosa akabazo kawe kuri ibi turiko turayaga byo gupanga uherereho imbere ko tuca tuvugana
nukuri ndi mu Buganda
urapangishije
no mu Buganda ndapanze ariko mu Burundi ndapangishije
aha urumva uraza kutubwira byose nk'upanze nk'upangishije jako rero hamara akabazo ufise ubaza muri ya ga Burundi naho nyene turaguha kanya
urabona nk'ikibazo kiri mu Burundi mu iki gihe turimo iya hari gihe umuntu arondera dufaranga nka jewe nubatse inzu ndazubaka mfise gahunda yuko zizondabirira abana kugira ngo zibasomeshe ariko siko nabisanze ntabwo mu nyuma nahavuye nicuza nti amahera yanjye nashizemo iyo ndayakoresha ibindi ariko kimwe mwibyo no kubera inzu iyo yubatse ntihombe idabomotse ntihombe ugu mubona inzu yawe n'itaka ryawe nta ngorane ubuhageze yuko upangishije ndabafise ndafise imiryango ishika umunani
upangishije amazu umunani
nari yuko izonyigishiriza abana ariko rero ubuhageze yuko n'upanze naho umukuru yakubwiye ati singiri yonja wamusaba amahera ati ntayo mfise rero byaho bisigaye bigoye ukabura icyo ufata n'icyo ureka iyo mu mategeko ya leta y'i Burundi naho umuntu naho yoba guheraniye uramurindira akaguma arondera inzu ayirose kuko ntushobora gufata ibintu byo ngo bite hanze aca kwagiriza yuko hari amahera na ya mahera atayariyo kugira ngo bicarubure ukwegane kandi haca hafatwa nde mwene urupango kuko ngo nticemerewe yuko usohora umuntu ngo nuko aguheraniye
hama rero
inoho nasanze ari ibindi iyo upanze hariya i Burundi keshi uriha iyo avasi iheze ariko ubu ino bashaka yuko avasi hariya uriha nuko avasi iheze iheze ariko ino bavuga bati banzu marire avase hanyuma tutangura kuriha ariko i Burundi ubanza kumara avase keshi na keshi yo bacha bagenda niyagiye agenda gutwaye nka meza 3 4 uko none uje kumwitwarira hehe
wowe rero uvuga ati abapangishije mu Burundi ni murabangamiwe cyane
turabangamiwe gose uko je nkaje hariho nk'abantu bashika nka 3 nagerageje maze umwaka wose mvuga nti basi nimufume mugenda ugase jewe mu mpo inzu yanje ariko bikaba ingorane ntibaguha kazoza kuyaguha aguheraniye nka meza 3 akaja kuwezi kumwe none ugire nturi mu musohore
hanyuma
ngamiwe rimwe na rimwe bogose
hama muri Uganda naho abapanze ku ruhande rw'abapanze naho bimeze gute
hangaha amategeko yaho kubisanzwe je mbono menga uko na leta ikibyinjiramwo abatware bacha babijamwo bakaguha iminsi iyo minsi heze ya ucugenda
urakoze cyane Innocent kudusangiza ico yumvira kuri kino kibazo nk'upanze muri Uganda agapangisha mu Burundi ugira umunsi mwiza ego
yego namwe murakoze
urakoze nawe wispajon ngaruke rero kuri kakabazo nari ndakubika imbere yuko mfata Innocent yakore wumvise ko yakoresheje telefone ya madame wiwe Jean-Marie Muruziba ati baratugora hari nige tutaba turaronka amafaranga kuza kutudurihisha tutaronka amafaranga muri yaga none ntibazo havuga ati mwe ntumva ko muri ko muravugira abantu bagorana rimwe na rimwe chakino namye ndaba video ya yuge turanamunamutsa ahari ko aravuga ngo mu gupangisha babaza ngo ukoriki uhembwa ngahe numva ko ari byiza kubanza kubaza ukabazo none kugira ngo bya bibazo ntibyaduke kugira ngo inzu uyihe umuntu uri sure ko azoshora kukuriha ku kwezi ku kwezi
aho hari kibazo gihambaye cyane ni umva nunga no fatanya n'intererano ya Innocent ari mu Buganda ahije kutubwira ibibazo afite nk'upangishije kusanzwe ibijanye no kuburaro muri rusangi nikintu twovuga ngo kitategerezwa ikibazo kitategerezwa kurekeranwa abanyagihugu ngo bacitunganirize uko bacumva ni ikintu twovuga ngo leta n'inzego bakorana bategerezwa kugiramo ikiganza gikomeye bagatanga intumbero ingene ibintu bikogwa reka mbere bakanaherekeza bagafasha abanyagihugu mu gushobora kubitunganya no kubibanamo mu mahoro kuko urumva nimba ishyima gatonyi nashaka kumenyesha yuko mu haraciye ikirengo nibaza nk'icy'ukwezi hafi n'abatari nk'inzu zitatu hariho umutegetsi wo mu ntara ya Bujumbura yanditse atangaza yuko ngo abanyagihugu bo muri
Mutimbuzi
ngo batosubira gutanga inzungo ku muntu afite akazi katazwi cyuki bazwe n'ikibazo gihambaye cyateye impari cyane mu bantu bakurikirana iby'imbuga hwaniro aho usanga bagiye babivuga ko ibitandukanye bakavuga bati none ubu rero akazi kazwi bisigura iki aka kazi bisigura iki mbega byaba bisigura ufise umushahara wa buri kwezi mbega uwo mushahara wowo nangahe kugira ngo ushobore gukura mwayinzu kuvuga yuko ari kibazo kidasanzwe ku buryo uvuze ngo umuntu wese afite inzu yo gupangisha yame abanza kubaza yuko uje kumupangira afise akazi akahe mbere akanamusaba na kontra y'akazi amasezerano y'akazi nibaze yuko byogorana ahubwo no kuraba ntako karero Innocent yaduhaye uko bitunganije hiyo mu Buganda uvuge ngo inzego ziba zirongoye igihugu nibyo bifise ububasha n'uburenganzira bwo gushobora gushyiraho amategeko bamwe n'abandi bategereza kugenderako baba bapanze baba bapangayi bagatanga intumbero bakavuga bati ibintu bigenda uko hanyuma uwupangishije ubigenza uko uwupanze ubigenza uko utarinze gushyiraho ibyo twokwita ngo ivangura kuko urumva igitunze umuntu hariho abatunzwe n'ibiraka bayaronka rimwe na rimwe hariho abaronka menshi gusumba abandi kandi bayaronka rimwe rimwe uyaronka twovuga ngo buri kwezi ugasanga niwaronka make gusumba uyaronkera rimwe na rimwe numva bica bigorana.
Hama nk'umuntu yoba ariko arakumva ari kuko ino radio urumvirizwa n'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi, naho nyene niko bimeze. Iyo ugiye gusaba inzu ahantu urashobora kugenda gupanga inzu, wagenda kuyipanga bakakubaza ati uhembwa ngaha, kugira ngo umve ko uzoshobora kuyaronka, utashobora kuyaronka ukagenda aho ushobora kuronka inzu yindi. Umuntu yo kumva uri kuravuga gutya gacabwa ati Uburundi buri mu nzira y'iterambere ibindi bihugu birimo, kugira ngo ico kibazo gikemuke cupanga yafise n'udapanga yafise, se wo cumwishura gute Gaspard?
Nibaza yuko mu gihe inzego zibijejwe ziba zatanze intumbero zigashiraho n'ivyankenerwa byose kugira ngo baherekeze abanyagihugu muri ico kibazo, nibaza yuko vyogenda neza. Vyogenda neza kuko ingorane ahiza kuberega ni hamwe usanga umuntu wese ariko abikora uko avyumva, akifata ingingo zihwanye n'amarangamutima yiwe. Ariko nkumbure ata ntumbero twovuga ngo abantu bose bategerezwa kwisunga kuburyo umuntu wese abijyamo abizi ihari. Urumva Innocent muri Uganda ariko araje kubwira ati jewe sinari nzi yuko bizogenda gutyo, sinari nzi yuko bizohera ndiko meze nk'uriko arabihomberamwo amahera nashizemo ntariko ndayaronka. Kiba ari ikibazo gikomeye kuko muri icyo gihe Innocent nuko nkumbure atari mu Burundi ngo ababana n'abapanga yiwe, hari igihe wasanga Innocent yatwawe n'agashavu ugasanga nkumbure harabaye n'ibyo gushira nako hagati yiwe nabo bapangayi bariko baranka kumubisa. Rero novuga nti biratahuritse yuko umuntu ku kintu ciwe afite uburenganzira bwo kuvuga ati ndagitunganya uku, mugabo hategereza kuba hariho umurongo w'amategeko yisunga, hakaba hariho n'inzego zitegereza kumutunganiriza mu gihe c'ikibazo.
Yego, mbega ibi tuvuga biraba koma vamvuga kano biraba ya makartie yose hariho iyo turiko turavuga ngo ntutahe saa sita z'ijoro hamukaba wipangiye mu rugo rwawe atawundi muntu arimwo. Hariho nk'ibipangu kera twita ngo mu giti, hariya za Kiriri, za Kinindo, za Ruhero ahatandukanye, za Kigobe, usanga muntu nubwo apanze aba ari wenyine. Ibibazo turiko turavuga vyega muri rusangi bose canke vyega babandi bapanze mu makartie ntitwita yabaye abaye mugabo abamwo abadafise ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru,
yaba aba mu mazu novuga ngo abamwo abadafite ubushobozi bwo kugeza ubu hejuru, yaba ababa mu mazu bipangiye ubwabo, hari igihe usanga bose ntibaba barafise ibibazo bibahanze bimwe cyangwa ibindi. Nanze nk'akarorero uba mu rupangu upanze urupangu rwose, no kuvuga ngo ntabana nyamira rupangu cyangwa ntabana n'abandi muri urwo rupangu, urasanga nk'ikibazo cyo kumudugirizwa ko amahera ukazinduka wumva ngo nadugije ibihumbi ijana, ibihumbi amajana abiri gutyo, n'ibintu nawe bishobora kumukora ko n'aba aba mu rupangu rwa wenyine. Bajya nabo baba mu mpangu ziba zibayemo abapangayi benshi cyangwa babanamo na nyine rupangu, nibo kenshi usanga bariko barahura n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo twebwe amasaha yatwatwugaye, hari abagera kure bagafata ingingo zo kugara amatara n'amazi, kagucira k'amatara n'amazi, hariho abo usanga bariko barafata izindi ngingo ngaha kirazira kuhakirira abantu, umva ufise
ariko
utahuba ntushobora kumwakira n'ibindi byinshi, kandi wari witwa ngo riha amahera ku kwezi.
Rero urakoze cyane Spajon. Duce dusubira ku murongo wa telefone aho tugiye kwakira Felix. Felix ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago. Felix uratwumva? Felix turi kumwe Nadia. Felix ariko bamuhinga bw'ivyuma ko arambwiye ko Felix hari, ariko si ndiko ndamwumva jewe, ntamwumva bisigura ko nabandi batamwumva. Kadafi wewe uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Kadafi kaze ku jugi America.
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana West.
Turkana mumeze gute ngaho muri Kenya no musi muri Kenya mwitabiriye ikiganiro cyane turabashimi.
Ego
uherere
ujana kwijana kweli.
Ego ikibazo canke intererano
iza novuga jewe novuga kujyana n'abapanga ibe n'abapangisha nuko buhoba amategeko nkuko mu bindi bihugu bibaho, kubera
mugihe umuntu afise inzu apangisha kuba akaba ari nk'umukristo ntizisengero z'abakizwa akaba yanka inzoga yanka itabi akaba tuvuga ari ashaka ari nk'umuyobozi w'isengero abantu bayo dusengero ni ngombwa nyene ntibashaka kwemerera ntibacanganya ibintu ibiyaro mutwe cyangwa ibyo batuma bibacafuza mu ruhande bahagarariyemo iyo bivuga imbere y'igihe kugira umuntu aje gupanga aze abizi yuko aho hantu hapanze udataha mu ijoro canke utazanaho ingeso mbi nk'ubusambanyi canke ngo unwe ibyayura mutwe hamwe wumva atabishoboye ahakaza karaba handi hano yokota hama n'igiciro ku kwezi byo kuduza batabivuganye niwaza kubyo atari byiza na leta yobijyamo kugira ngo ntagire umuntu aduguriza k'umuntu kwa muntu atiteguye bashobora kumuduguriza kw'amahera bisaba umuhe umwanya wo kwitegura kugira ngo arondere ahandi kwa banka amezi atatu imbere y'uko wabate mu mezi atatu ari imbere bisaba uzondi haya ama nawe akakipanga akayarondera yumvise iyo yashobora sawa yambo atayashoboye agaca ahandi hantu hazimbutse aca
urakoze ubwira umusimiza ngaho onye muri Kenya kata
ariko hama kubapanze kubapanga nabo nyine hari abantu nabo bisaba bubahe inzu bamenye ko atari gwawe iyo uri mu nzu y'undi muntu bisaba kumenya ko atari gwawe kugikugirira isuku kuriha nyene ku kwezi ibintu kwa mumbika ko ari kuriha ni ibintu udandazwa bisaba kuriha nyene inzu atari gwawe
urakoze cyane kuri ibyo byumviro byawe ngaho Nairobi muri Kenya nturi Nairobi ari kugira umunsi mwiza ego reka dusubire kwa Felix yaje ku murongo wa telefone yagarutse Felix uturibaza ko twumvikana Felix urahari Felix uduzijwe muhinga bw'ivyuma baracabona ko ukiri ko mugabo nturi kuratuvugisha uratwumvaga Felix Felix uratwumva
allo
Felix twumva tuteko turumvikana neza kugira ntadutware umwanya w'abandi bashaka kutuyagisha byoroshye reka nsabe muhinga bw'ivyuma bamuvane ko tuje kwindi mirongo hanyuma Spajon kadafi vyumviro vyiwe wabyumvise ariko akabazo ca nibaza muri ryasekeza ndumupangaye ngo amwarigeze kubaza ababitura muri babandi babandikira nimba ayo mananiza nk'umuntu akubwiye ati sinshaka kuzontahira ko sa stade d'ijoro jewe ndagupangishije ndabikubwira imbere ko ndaguha iyo nzu canke nza kuguhindura ko wamaze gushika mu nzu yanje barabivugana imbere
ibyo cyane barabivuga udusanga benshi mwene izo ngingo ni ingingo zifatwa twavuga mu buryo bwo kwiyadukiza ingingo twavuga ngo bwa mbere na mbere ziba zanditse ahantu mu mategeko agenga igihugu ingingo nimwe upanga ashobora gufata gutyo nyene kuko abaya byutse yifuza ko ibintu bigenda uko agaca afata ingingo ni ingingo rimwe na rimwe usanga mutaba mwarasezeranye mu ntango kuko nk'uko abagiye bagira icyo bashikirije bagiye babivuga nibyo umuntu avuze ati jewe ibintu by'ibanze bigenda ukunuku nuku birumvikana mugabo hatabaye n'indenzarugero umuntu akavuga ibintu wumva yuko byumvikana hariho abantu bakuvuga ngo nkumbure bikika inyuma y'uko amategeko atabatomoye kuri ibyo bintu ugasanga bariko barashyira kuri icyo kibazo ugasanga bariko barashyira ingingo atawe zanditse rero kenshi ibitezi ibibazo uzosanga ari ingingo umwe cyangwa uwundi zinditse afata atabanje kubigira inama n'uwundi
urakoze cyane Spajon subire ku yundi murongo wa telefone ahari Mugisha Mugisha ikaze muri isanga
ukomeye neza
ego urakomega Mugisha
ukuri turashima
uherereye he
ndiye mu gihugu cya Zambia
Lusaka Zambia havugwa makinga aho mu Lusaka
na mahoro akariho gacanze n'akazuba gakeye
ya mwe mugiye mu gihe cimbeho mu gihe nga Washington DC ubushure dufise ntibugira uko bungana harashushe cyane
ye cyinde kugerangira nano kukwiye cyangwa igihe cya kimyaga naho muga n'ubu uye cyinshi cyane kiragabana
Mugisha none ngaho urapanze cyangwa urapangishije nimba atari banga
urapanze
wumvise ibyo turiko turayaga rero ijambo ni gwawe yabakabazo ubaza Sparjon canke intererano ivyumviro no musi twabahaya kanya abapanga imisanzure.
Ego ahubwo mwagize neza kwibuka abapanga kuko icyo kintu ntibakibonumenga ni ikintu gisanzwe muga nibaze umubare munini w'abakuye ibihugu byinshi cyane cyane mu bantu nk'ibya Afurika nishimo abapanga icyo cyaba nko mu Rusengara kandi afite amadeya bari bake rero cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi niho nabonye mwasa n'abakubishaka byinshi cyane.
Nikora twagiye kuraba uno mugambi wa ndi umupangayi mugabe imipaka nitwayugaye ku jurya Amerika turi muzamakungu twabifatiye imizi mu Burundi mugandi bibuza ko tuvyerekiza ku isi yose.
Ego ngiye nk'akarere ntanga mu bibi tubayemo nakarere mu muri Zambia ndabangiye kuri bito sanga amaze kugira handi ka sanga bigende muri make umupangayi muri bihugu nka kujya bongo mu kiyane moko apangaye mu gusanga aho bahinje kuko uko biri umupangaye muri iki gihugu urihira imbere yuko winjira mu nzu mbere avayo kuri uyinjira mbe urariha kandi avayo ku itariki itangura urihimbere nenga aho bisa n'ibitandukanye mu Burundi tujya kuriha inyuma y'ukwezi tuguhegize abo bariha imbere yuko bagutangura ari naho akunda kuba ikibazo mu Burundi k'umuntu ibyo usanga ahegeje kwezi ajya kuriha atangura ukundi. Yesi icyo kintu kirakunda kugorana mu bihugu byacu nk'u Burundi ariko muri bihugu uhegeje ukwezi amenya ugenda cyangwa uhaguma ngo n'uburenganzira bwa nikivuga yuko ukwezi ubayemo ba warahegeje kukuriha avuga ngo ko ntanguye mu nzozi zo gukurikiza rero ntakunda kuba akabazo cyane mu Burundi bisa mu Burundi turiha ukwezi ariko tuguhegeje ariko ino turiha ukwezi ariko tugutanguye muzaba hose amategeko namwe ndibaza amategeko agenda abapangayi namwe nko muri iki gihugu cya Zambia iyo habaye ikibazo umenye n'inzu bigasaba ko akenera inzu atanga amezi atatu ku mupangayi kugira abe yiyoganije abe yarona ahandi kandi ayo mezi atatu ntabwo ajya mu yo ariha ni amezi atatu amuha ibyo nibyo bihabaye gucurumbuka imwe n'inzu akayikenera igihe nyine umupangayi nawe ashatse kwimuka abimenyesha iyo n'inzu ava yuko ukwezi kurangira
urakoze
bisaba yuko ategeze kugenda ariko uko kwezi
wowe urumva birafise uko aho onye muri Zambia birafise uko bitunganije mu mpera za kino kiganiro turaza kubaza Sparjon nimba hariho inzira nk'abakore kuri kino kibazo cyane muri yaga Burundi turaza kubaza nimba hari inzira babona zojaho kugira ngo yaba upanze yorohegwe yaba upangije yorohegwe. Urakoze muri Lusaka Zambia ugira umunsi mwiza kandi abumva runo rurimi turiko turavuga tubashimire ko muri ko muradukurikira turazi ko muri benshi mutwumva muri ngaho Lusaka Zambia. Urakoze mugisha.
Okay,
turumubare munini cyane gushaka
inshakunda
kuvuga cyane cyane muzoze murazana n'abagore n'abakobwa tuba tubashaka muri bino biganiro biraryoha kuyaga na bose
tubamaze kubw'umuryango bamaze kuba imiryango ubwo birahari ndetse n'ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mbona basa n'abariko barabimenyera cyane nawe bitangaza.
Urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho muri Zambia. Sparjon muri yaga Burundi hari umugambi rero ariryo sekeza ya ndi umupangayi hama abapanze nabo iyo muyaga nabo bapangayi ntihari gihe mwumva ko nabo muzohavamo bagirira irindi sekeza nta mananiza mwumva azanwa nabo bapangayi muvugira.
Iri sekeza ndi umupangayi naho wumva umengo rivuga ku mupangayi gusa oyaha biravuga no ku nuko yavugira n'abapangishije kuko nabo barahura n'ibibazo muri kino kibazo kijyanye no gupanga no gupangisha twaragize amatohoza turasanga nabo nyine bafise ibibazo bahura navyo abapangishije amazu uri abatanga amazu yabo mugabo ugasanga bene gupanga ntibariko barabariha ku gihe bakabaheranira ugasanga inzu yabo bayifashe nabi n'ibindi bibazo nabo nyine bagenda bahura nabyo ugasanga rero ingorane ziriko zigenda zihura na bose yabo upanze cyangwa upangishije nibyo nk'uko bagiye babivuga n'abandi twarabibonye mu matohoza twagize yuko n'abapangishije nabo hari gihe usanga yahuye n'umuntu atamufatira neza nk'uko amategeko bitegekanya inzu yiwe. Ibyo n'ibibazo navyo nyine twagiye dushira habona muri noseke kuko twavyiganiwe na bene byo n'abahura nabyo kenshi.
Unkundire nkubitiza amaso gato kuri Facebook yacu kuko hariho na benshi batwandikiye, ndatora mu butumwa buke buke nitwa bumara bwose. Ndahera kuri ubwa Aziza yavuze ngo mubivuga ngo murabizi, ekada ufise abana ushobora kubura inzu bivanye n'ubwoko bwawe, ushobora kubura inzu kandi nye n'inzu bivanye n'ubukene afise, ashobora kukudugiriza kwa mahera ku kwezi ku kwezi, akakubwira ngo ubuzima busigaye bugoye kandi utamurusha ubuzima bwiza biragoye n'ukuri, ariko na leta nta kintu ariko na leta nta kintu ifasha abapanga. Ibintu bya Aziza tubwiye nibyo, hari abapangisha barabiye ku by'ubwoko ga espage
je birahari ni mu byo abo twagiye tuganira muri bekeza bagiye batubwira ibya bindi twavuga yuko usanga hariho bamwe n'abandi baba mu bapanze canke mu bapangishije bifatira ingingo atahuzihwaniye n'amategeko atandukanye bagenga igihugu canke agenga umubano mwiza hagati y'abantu, ugasanga hariho uvuga ati jewe ntunzanire ubwoko ubu, jewe ntunzanire abari mu idiniri canke utari mu idiniri ntuzane, jewe sishaka kuntangira amezuku canke kuriya. Hariho ibintu ugiye kuvyumva usanga biteye isoni, ivyo vy'ubwoko vy'ukuri birahari. Ejo hariho umuntu twahuye mu ibarabara ndiko ndatembera acambwira ati ni kuri rijyasekeza muriko murakora muriko muvuga ibintu bihambaye ntimushobora kwibaza ingorane dufise wewe mbere ni n'umukongomani. Ariko arambwira ati jewe nagiye kuba ahantu bakimbona acariyamiriza ati reka ntunzanire ubwo bwoko ngaha atwe ntitubwemera. Kubera iki? Bari bibagije yuko ari ubwoko kanaka sindinze kubuvuga mugabo ni abaza bumva ari kavuga igifaransa ati kumbe se murundi. Hanyuma ni ibibazo bikunda gushika, urumva hariho abemera abo banyamahanga, hariho abatabemera n'ibindi bitandukanye. Ibintu by'ukuri twavuga ngo nta mategeko abigenga ahari canke ni ibintu bikurira mu mutwe bihwanye n'amarangamutima yabo, ariko si ibintu byategereza kuba bigengwa n'amarangamutima y'abantu, ni ibintu byategereza kuba bigengwa n'amategeko yanditse.
Aziza muri muno butumwa bwiwe wumvitse aho yavuze ngo ariko n'amareta nta kintu ariko arafasha abapanga, yavuze amareta muri rusange mbwa twagiye mu mugambi wa ndumpanga ituvyerekeze mu Burundi kuri no nshuro, vy'ukuri ntaco leta ifasha kuri kino kibazo. Kumenga hariho n'umugambi wo kubaka amazu wari warashizeho haraheze nuko ntibuka umwaka
twoba nkumbure tugiye mu ndenza rugero tuvuze yuko leta atakikora kubera ko bwa mbere na mbere nari navuze yuko hariho amategeko ari mu ntuze agenga ivyo gukota no gukotesha muri kijya gitabo navuze ko civile rije twa ayo novuga ngo ni nk'urufatiro amasezerano yo gupanga no gupangisha yoba yigenga. Ariko ikindi novuga ni uko haraciye umwaka neza na neza mbere hari mu kwa gatandatu k'umwaka uheze wa 2023 ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inyubako bwaramenyesheje cyangwa bwaratangaje ko hariho politiki bugiye gushyira mu ngiro yo guhangana n'ikibazo cy'iduka ry'ibiciro by'amazi mu bisagara. Bari bategekanye yuko muri iyo politiki bavuga yuko harimo umugambi wo kuzokubaka amazu angana n'ibihumbi 33 buri mwaka. Iyo politiki rero gushika ubu inyuma y'umwaka mu matohoza twagize biraboneka yuko atakirashobora gushikwako, kuvuga ngo nta nzu n'imwe irashobora kubakwa ariko ikibazo cyo kiguma gihari. Rero ntitwovuga ngo leta nacyo ibiki dakora tukoba tuyirengere mugabo kukubera ko no gushiraho uwo mugambi ni gikogwa mugabo rero tukahimiriza muri rimwe ruga muri rimwe ribesekeza ndi mupangayi tugahimiriza yuko ushirwamo uburyo kandi nk'akarorero mu mategeko agenga amafaranga leta iri bukoreshe haba mu yo mujyo iriko amafaranga ya kiri kakoresha muri uno mwaka cyangwa muri itegekanye kuzokoresha mu mwaka uja ni naho haboneka amafaranga agenewe uwo mugambi kandi ari umugambi kuvuga ngo witeganye gishika n'abanyagihugu nka bose rero tuvuga tuti ni byiza yuko haba hari imigambi nk'iyo ni byiza yuko bashoboye gushyira ayo mategeko mugabo kushira mu ngiro mwene iyo migambi nabyo byofasha kurusha ego
mbega ivya indemnité de logement byo byifashe gute mu gihugu cy'u Burundi Gaspard
ego ico nacyo n'ikindi twashoboye kugira gutohoza turacyihuta kikora ko imihwezo ugiye kuraba nk'umushahara w'abafise akazi ka leta turafatira nk'akarorero umwihwezo twawukoreye ku mushahara w'umwigisha bamaze imyaka 14 ariko arigisha imyaka 14 muri ako kazi yigisha mu mashuri yisumbuye uwo mwigisha usanga uyu munsi ari muntu ashise nk'umuryango amaze kwibaruka nk'abana batatu cyangwa bane hanyuma ugazosanga afise umushahara ugenda mu mafaranga ibihumbi amajana 4 na 51 n'amafaranga amajana 7 uwo mwigisha ugiye kuraba mu mafaranga leta iba yamutegekanirije yuko azoba agenewe uburaro usanga ari 180,000 ariko rero ikibazo kiba kihari iyo nzu y'180,000 muri kino gisagara kugira ngo ushobore kubaza uwo muryango ni ubwa mbere na mbere iragoye kuronka uyonka hanze y'igisagara usanzwe ukorera nk'agaci mu gisagara kice kiri kibazo cyo kwiyunguruza ya mahera yose asigaye acaherera mu kwiyunguruza ntanke n'ibindi bya nkenerwa ya noneho izo nzu n'izishobozo zirabona zikunze kuboneka cyane kuko usanga tugiye tuvuge ngo muri mwe twokwita realite mu kuri kw'ibintu kungana mu buzima nyakuri abantu babayemwo usanga inzu abayemo ari zimwe ziri mu 250,000 gutyo kugira ngo ashobore gutunga uwo muryango yigisha abana abarihiri kwiyunguruza bajya ku ishure abagaburire abajyanike uzosanga ari mu 250,000 bishobora gutwara ibice 55% ku ijana by'umushahara wose
yego Spajon tuko turasanga abasoza ya kino kiganiro muri rero yaga Burundi inzira mutanga haba kubapanze kubapangishije no kuri leta ubwayo kugira ngo ibibazo biveho kuko numvise ko bihangayikije benshi cyane cyane urwaruka n'ikintu cyanangaje sinzi ko urwaruka nago bibaraba gose ku rwego rwa gutya ico korwa mu majambo make mu munota umwe coba nk'icaye
eko kwa ku rekabere kuri leta nkumbure kuri leta muri rimesekeza ndi mupangayi twatanga ivyiyumviro cyangwa intererano zibiri tuvuga tuti nibashireho urwego rujejwe gutunganya ikibazo cy'uburaro no gushyira mu ngiro nkumbure imigambi leta iba ifise mu bijyanye na kino kibazo cy'uburaro kuko twibaza yuko nkumbure ivyo nafasha na leta kuvyungukiramo muri bimwe by'amakuru ahanabyo twavuze ku bijyanye n'ingene bene amazu bimwe na rimwe usanga bashobora gukwepa gutanga amakori bakajya umvikana nabo bapangishije ibintu bituma babafasha gukwepa gutanga amakori ibyo nabyo twavuze tukavuga tuti kugira ngo icyo gikunde gushyiraho urwego rugejwe gukurikirana no gushyira mu ngiro imigambi n'amategeko agenga ibyo gupanga no gupangisha
urakoze cyane
kandi tuvuga
mu masegonda make
mu ngiro iyo migambi iba yabayeho kuri leta kugira ngo abanyagihugu babone koroherwa
urakoze
isezeranye ku mpaka inzu 133
Spajon Gabo, umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya Burundi, directeur executif plateforme ya Burundi, wakoze cyane kuza muri isanga kugira ngo tuyage ku vyuno mugambi wanyu ndumupangayi ejo nitwongera kuza uzotwita
murakoze cyane nikuri kandi natwe mwadutuma ko tuzokongera kwitaba murakoze cyane no kudukumira
ego dushimiye abariko ratwumviza bose kuri micro yari Diane ninahazwe ikiganiro cyari muri studio y'indwi Nadia Tahana ingenieur Bob bari muhinga bw'ivyuma bakoze umusimiza kuri mwese.